Muteze amatwi radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Rwanda muradukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu, turi no ku mirongo migufi short waves kuri metero 19 na metero 22, ni kuri iyi mirongo 19 na 22 kandi mudukurikiraho no mu Burundi. Mujye no kuri Facebook VOA radio yacu naho mukurikire aya makuru. Ariko mbanze mbasuhuze, mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi, mukanya Oriane Tangisha karabagezaho amakuru avunaguyeho hirya no hino ku isi, hanyuma tuze kujya ku Burundi. Oriane, wiriwe neza.
Wiriwe neza Thomas, ndabaramukije namwe mwese muduteza amatwi. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi mu ncamake, muri Congo ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu onibijejwe amagara y'abantu ya ku isi OMS bitangaza ko indwara ya Ebola yashitse mu gisagara cha kicu mu gihugu cha Congo.
Ako rero karagasogongero kayo makuru yo hirya no hino ku isi, turabanza nyine mu Burundi nkuko nabibabwiye, turibanda kuri kamarampaka y'itegeko nshinga rishyashya.
Itandukanye n'ayandi kuko aya matora ari karaba uno munsi, n'abene gihugu bonye ubwabo bayishyiyemo uburyo bwabo, nta mfashanyo turiwe turarondera hirya no hino.
Abajejwe guhagarikira amatora batubwiye ngo baravyumarise ngaha nibadutoramo tugende mu kigobe. Mu kigobe naho ntidushobora kugendayo tutanditswe, naho nyene iyo liste ntishobora kuboneka, nico kibazo dufite.
Aba rero na bene gihugu b'u Burundi kubirebana na kamarampaka y'itegeko nshinga rishyashya naho mu Rwanda, n'ubujurire bw'urubanza rwa Leopold Munyakazi arasaba gufungurwa naho umushinjacyaha akamusabira gukomeza gufungwa burundu. Ikindi kandi Radio Amazing Grace yituye urukiko. Ubu rero Oriane itangishaka wa mwanya wawe tugezaho amakuru magufi ya yo hirya no hino ku isi. Umwanya no wawe.
Urakoze cyane Thomas Kamirindi. Nkuko twababwiye, ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu onibijejwe amagara y'abantu ku isi OMS bitangaza ko indwara ya Ebola yashitse muri kimwe mu bisagara byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ibyo biro bivuga ko iyo nkuru iteye amakenga kuko hashobora kuba hagiye kwibonekeza icyaduka gikomeye cy'iyo ndwara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ukwibonekeza gushasha kw'iyo ndwara muri icyo gisagara, ni inkuru yemejwe ko Ebola imaze gushika mu gisagara cha Mandaka. Icyo gisagara kiri mu ntara ya Equateur iri mu buraruko bushira uburengero bwa RDC. Mandaka igizwe n'abantu barenga umuriyoni umwe, ni gisagara kiri ku birometero 150 uvuye mu kigwati cha Bikoro, aho iyo ndwara yibonekeje mu ntango z'uku kwezi. Umuyobozi wa OMS muganga Tedros Adhanom Ghebreyesus avuga ko iyo nkuru iteye amakenga. Ibiro byiwe bimenyesha ko bigiye kurungika abahinga 30 kugenduza icyo gisagara cya Mbandaka. Ku munsi wa gatatu w'iyindwi niho hashika ku mugwa mukuru wa Kinshasa imiti y'incandago zo kugeragezwa. Kandi naho muri Afrika, umutegetsi mw'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU aranegura iburabuzwa rigigwa ku bakozi bajejwe gutabara imbabare muri Sudani y'Epfo. Avuga ko ubugizi bwa nabi bugigwa kuri bo butuma badakora akazi kabo kagenewe gufasha abanyagihugu bashika ku miliyoni 7. Mark Lowcock, umutegetsi ajejwe ibikorwa byo gutabara imbabare mu biro by'umunyamabanga mukuru wa ONU, avuga ko abakozi bajejwe gutabara imbabare bamaze kwicwa abashika kuri 4, abandi 10 baranyuruzwa mu mezi 2 yonyine aheze. Yamara icyo gitigiri ntikirimo abakozi bajejwe gutabara imbabare baheruka kunyuruzwa mu kigwati cha Yangiri kiri mu buseruko bw'igihugu. Lowcock yari mu rugendo muri Sudani y'Epfo muri Nondwi, avuga ko leta kumwe n'imigwi igwanya nta imigwi igwana nako murantunga, leta n'imigwi igwana nayo nta na kimwe ikora kugira bahagarike ubwicanyi buba buteguwe kugigwa ku bakozi bajejwe gutabara imbabare. Avuga ati igikenewe ni uburyo bwo gushikira abanyagihugu bose bakeneye gutabagwa mu buryo bwihuta kandi atantambanye. Kandi naho muri Aziya, Korea y'Epfo irabandanya kugerageza gufasha itunganywa ry'inama hagati ya perezida wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump. Ni nyuma yaho leta ya Korea ya Ruguru igabishije yuko ishobora kutitaba ibiganiro na Amerika nibandanya gusaba yuko cyangwa igategeka yuko Korea ya ruguru ihagarika umugambi wayo wo guhingura ubumara bwa nuclear. Inama nkuru ya leta ya Korea yepfo ijejwe umutekano yasohoye urwandiko kuri uno munsi wa kane ku biganiro hagati ya Korea ya ruguru na Amerika. Iyo nama nkuru imenyesha ko Korea yepfo iriko irakurikiranira hafi ibyifuzo vya Amerika n'ibya Korea ya ruguru kugira iyo nama hagati y'ibyo bihugu bibiri izobe kandi irangwemwo ukubahana ku mpande zose. Isango ryo nama higamije kuba ku itariki 12 z'ukwezi kwa gatandatu muri Singapore, yagiyemwo amakenga yuko ishobora kutaba mu nyuma yaho Korea ya ruguru umushikiranganje wayo Ke Gwan avuze ko leta ya Korea ya ruguru ishobora gusubira kwiga neza niba izokwitaba iyo nama.
Murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi cy'Ikinyarwanda. Oriane rwose turagushimiye ku makuru tugejejeho. Maze rero nshuti zacu, mbibutse yuko turi ku mirongo migufi short waves kuri metero 19 na metero 22, mujye no kuri Facebook VOR radio yacu naho murakurikira amakuru. Amakuru rero mu Burundi ni kamarampaka kwitegeko nshinga rishasha. Uyu munsi abaturage bari bahamagariwe kuryemeza na yego cyangwa se kurihakana na oya. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe SNDD FDD uri ku butegetsi General Evariste Ndayishimiye yishimiye uko itora ryagenze, yaganiriye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Kile chambre kinezeleje nuko ayo matora yabaye hari mahoro n'umutekano muri kigo cyacu. Abantu bose bari mu ituze bamerewe neza. Hanyuma iranezereye cyane kubona Abarundi basidukaye n'iyonka n'ubwanda ngira ngo mu gihugu cy'u Burundi haza gutora abantu benshi babaho nkuko twabibonye kandi bakazinduka byerekana ishaka ryabo. Hanyuma rero biranezereye kubona Abarundi bamaze kumenya demokrasi bakamenya yuko bafise inyitegeko ni kuko ni obligation ituma umunyagihugu wese atora kugira ngo kuko bavuga bati umwenegihugu wese ategerezwa kugira icyo akoze kugira uruhara mu gutsimbataza demokarasi mu gihugu. Umbare kuza babaje gutsimbataza. Hanyuma rero hari n'ikindi abenegihugu nabo barafise n'uburenganzira bwo kutanga icyimbiro cyabo bakerekana aho bahagaze ku kibazo icyo ari cyo cyose. Rero kubona baje bakaronka kwishyura no kwigana mu mahoro atamusunikano, abantu bose ukabona ko bafite ishaka ryo kwerekana aho bahagaze, ni byiza cyane. Rero twe twanezerewe n'aya matora byerekana yuko imbwirizwa shingiro rishasha ritowe bizaba ari ibintu byiza cyane kuko abenegihugu bazaba bonyine bayiboneye yuko aribo bagishiriyeho, atamunyamahanga arimwo, atamunye politiki arimwo, aribo nyene bazikoreye.
Nihweje ukuntu iryo tora ryagenze, murafite kizero ko abanyagihugu baza gutora ego kuri iryo bwizo shingiro rihinyanywe?
Sio ndabiravye nkaraba imigambwe yagiye kuvuga ati batore ego, ni imigambwe myiza cyane irenga 20. Nkaraba nge n'abenegihugu bari banezerewe, ubona ko bafise n'ishaka ryo kubizamo, birekana ko bashaka kwishyura inyishu leta, kandi inyishu atari mbi kuko iyo yaba hari inyishu mbi ni uko bari kugenda bijiriwe. Mugabo asanga bose bamezerewe cyane ku buryo rero twibaza yuko kuko iyo nyishu si imigambwe ni inyishu baha leta ego cyane oya. Iyo nta muganga uvuga ngo uratsinze ni leta izo ibonye iti ibyo na negeranije abenegihugu bavuze bashaka byagenze neza na begeranije neza leta izoshica mu gahimba. Ibintu bihimbaye ku buryo umuntu wese arabona yuko abenegihugu babishashaye bashaka kubona ibyiza shingiro rishasha.
Bakurikiranye ayo matora cyane cyane bahurikiye mu migambo itavuga rumwe na leta, unavuga cyane cyane nka urunani rw'amizero y'Abarundi, bavuga ko igikorwa cyo kwiyamamaza cyabayemo amahinyu menshi cyane rwose, gutera ubwoba eka no gupfunga abafise umugambi gutora oya, eka icyo gikorwa mu kiba cyabandanije cyo guburabuza abo mu mizero uyu munsi aho muhavuga kwiye.
nibo babizi mugabe cyo tuzi no kwikoba cyo kwiyamamaza bari bafite uburenganzira bwose kiretse ko twabona yuko bobo baragiye barakubita n'abantu twazi yuko bamenye n'imiduga bari mu barabara batwara inkoni bakubita babonye kwibarabara kugira ngo barondere ingendo basomborotse ariko wenda igihugu bahe n'abantu babifatamwe neza ku buryo ibyo gusomborotsa nyabose ahubwo bati turi bungenze naho mudusomborotsa tukaba tubahunga n'abantu bakora nk'ibyihebe bababaje ni uko inyishyu yabo itabonetse mugabo muri demokarasi niko bimeze bavuge bati demokarasi ko twarase uburenganzira barase uburenganzira bwo kwiyamamaza baronka uburenganzira bwo gutora ibyo ari byose ntiyaza yuko nta demokarasi yo birutiyo mugabo bo ni uko n'abantu usanga bakorana kenshi nabo bakoroni bashaka ko Burundi buzokwama butagira ijambo abenegihugu batagira ijambo ijambo ryabo rica mu banyepolitiki muganiraza ko ivyo bihe twamaze kubirengana nabo babinezererwa kuko ni byiza cyane niba bashaka demokarasi.
General Evariste Ndayishimiye umunyamabanga mukuru umugambwe CNDD-FDD murakoze cyane rwose ku kanya muhaye radio Ijwi ry'Amerika.
Murakoze namwe
Frederic Nkundikije guma hamwe hanyuma utuganirira nanone n'umukuru w'urunani Amizero y'Abarundi agatorwasa uvuga ku itora rya kamarampaka ryagenze nabi ngo kuko abanywanyi biwe baburabujwe tubumve
kuko ntabwo cyagenze neza nk'uko abantu bavyipfuza kubera yuko hirya no hino hari iterabwoba gupfunga abamandateri gupfunga batoye kubera ngo batoye oya gutegeka abantu gutora ego babifashijwe mu cyane cyane n'imbonera kure hanyuma no kwirukana abantu ngo ntibarabe ingene baharura ibyo ntakarorero mu kirombe muri Kanyosha n'ahandi abamandateri bose birukanywe nko muri za Ruziba n'ahandi bagiye babirukana ku minota wa nyuma kugira ngo bashaka gucungera nko muri komine Kiremba byarashitse abashika batanu ejo barabakuramo ku munota wa nyuma urumva rero harimo ibintu by'amahinyu byinshi cyane
abantu batotejwe mwafasha amazina yabo mwamwashikirije amazina yabo abategetsi bajejwe gutunganya amatora n'abandi bategetsi bajejwe kugenduza ukuntu amatora agenda
ega ingorane ni uko naho bishikiriza ataco babikorako n'ubwo hakarorero ejo namenye yuko mukayanza bafasha abantu ngo kandi aho bafatwa n'imbonera kurega barabapfunga ngo babafatanye amatoroshi mu Burundi itoroshi si infraction kandi no mu isi yose itoroshi kuyitunga n'ikintu gisanzwe mugabo aho babigize kubera iki kubera yuko kuva bamaze kubona liste y'abamandateri bacu kuko ku mabiro do vote yose twagomba kuba dufite kw'abantu bashyizeho ngira ngo umugambi wo kurondera ukuntu batwirukana ku buryo bace batangira kugira uruhigi bamwe bakubitwa abandi babapfunga abandi bagira gute urumva nk'ejo kuvuga ngo abantu bafatanye itoroshi none itoroshi ni icyaha tunga itoroshi twebwe itoroshi twarazi guze mu guteganya yuko bishitse igikorwa kikababwije abantu ntibabure umuco kugira ngo babandanye gukora ibyo bagiza gukora uyu munsi guca bavuga ngo ningo nikosa abantu kababuze uburenganzira bwabo kabapfunga urumva yuko ari ibintu bitera makire hanyuma ahantu nko muri za Muzinda ahantu bagiye baforose gutora bakoreshwe n'imbonera kure kuburyo n'umukuru mutumba umwe yameze nk'ubyaha abo bari kumwe bavuga ati uyu muntu ntawe uzi ko atomara yiprocesi z'amahoro none rero ni kibazo abo bavuga bo muri serini wanashaka nabo nyene nta nuko bitura no gutuni ni nko gutumwanya ejo bundi barashizeho akagwe k'abantu bita ngo namizero ngo yigisha ego baragenda bagira ikiganiro n'abamenyesha makuru muri Novotel no muri Source Dinirpi warandikiye seni umuvugizi wa seni yavuze ngo ego ngo amizero ngo turazi ko gwari gwasayi yayiyandikishije ngo mugabo ngo hari amakuru menshi ayo makuru menshi avuka gute avuka ryari ibyo byose urumva hari umukino urimwo
hari abahora mu mizero bayavuyemo gasubira mu migambo yawe ya kera ivyo nivyo
bangahe wo tuzi ni umwe mugabo nabo urumva ntibagiye mu migambo bagiye kuja gukorera CNDD-FDD tout simplement
hari bavuga ko ibirego bishikizwa na mizero biba byabaye koko ariko bakavuga ko ari ibintu bitakogwa ahantu hose ari nkuko bitanga mu Faransa amaka isolé aho mu havuga kwiye
oya none wagira ngo bavuge gute ko babazi ko ariko babipanze kandi ko bavuga gukingiranira ikibaba uwo ni wo reka ivyamizero nta yandi nta zindi situation usanga abantu baragiriwe nabi bakamererwa nabi n'amakomisiyo d'agenta agatangura mugabo ntibyegere byabuti umuco rero w'ukudahana umuco wo gukingira ikibaba ni ingeso n'ingendo y'ubu butegetsi kubwashika gutwara kwa muri 2005 gushika no muntu
ivyashije
rimbonera kuri zikora ku mugaragaro zirenga amategeko babona ntagire n'umwe wavuga ni kigaragaza yuko ari umugambi wabagiye urumva rero nta wimenye ikivyimbi
ivyashikiye abanywanyi ba mizero baburabujwe n'abandi ba kolewe iterabgoa bidashaka gutuma ivyavuye muri ayo matora bihinduka nk'ibiharuro bihinduka
birahinduka nyene none utoje abantu nk'igihumbi ukabatoza ibyo batashaka gutora ntiwumva yuko hari ikintu kibiza guhinduka nyene
agatoro rwasa umukuru urunani amizero y'abarundi murakoze cyane gose ku kanya mwaduhaye
murakoze namwe
Frederic na urakoze mu gisagara cya Bujumbura umurwa mukuru w'u Burundi kuva kare mu gitondo imirongo y'abashakaga gutora yari miremire mu bibanza by'itora icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo yatoreye muri zone Nyakabiga yavuze ko leta y'u Burundi yiteze kwakira ibiva muri ayo matora ya kamaramaka yitegeko nshinga rishyashya umunyamakuru wacu Raymond Imana yakurikiye aya matora mu gisagara cya Bujumbura
Henshi mu gisagara cha Bujumbura abanyagihugu bashise mu bibanza by'itora imbere y'isaha 12 zari zitegekanijwe zo mu gitondo aho naho basanga abakozi bo mu bibanza by'itora bagitunganya aho batorera naho bitafasha umwanya munini henshi hibonekeza imirongo miremire ariko yagendera gabanuka uko umwanya wahera abanyagihugu bemeye kuvugira kuri mikoro y'ijwi rya Amerika bavuze ko baje gutora kugira nabo baterere muri kazoza k'igihugu
gutora no kuvuga hariho imigambi igihugu kiba gifise umunyagihugu wese umva arafite kuvuga hahagaze ego kugira iyo ngingo ifashwe ifratwe abifise mu ruhara nawe nyene
barasavye yuko tuja gutora kandi hariho n'abenegihugu basavye yuko yohinduka urumva igitigiri c'aba basavye ko bihinduka umusikira za kugaragara abashaka ko biguma uko byahora biraza kumenyekanira mu matora ibyo bifise inyungu nini cyane ni intwaro rusangi uko dutwagwa tubifite ku ruhara
kuko icyane neza yanje ni abarundi bose kandi ni ibintu byiza uko bisabwa n'amategeko kandi bivarogorose mu nyagihugu bari wese abyiyumvira
naho abo batoye ku ishure ryisumbuye rya zone cy'ibitokeho turi muri komine Ntahangwa ababa ba 20 barungise gutorera mu kigobe kuko amazina yabo ataboneka ivyo batatahuye kubera biyandikishirije muri ico kibanza ikindi kibonekeje nabiyandikishije mu zindi ntara bataronsa amahirwe yo gutorera aho muci bitoke
projet nari mu ruguru zimaze guhera nta kuntu nari gusubira ruguru none cyo gituma nari nje rero kugira ngo nanje nkwize ubwene gihugu bw'iwanje kuko ntatoye nzoba niyo mu bwene gihugu bw'iwanje nari niyandikishije igiharo mu ntara ya Rutana
twebwe twiyandikishirije nga ne twaje gutora batubwiye ngo ntibikunda ngo nitugende mu kigobe kandi mu kigobe tutiyandikishirije abajejwe guhagarikira amatora batubwiye ngo baravyo mu liste nga ntibadutoramo tugende mu kigobe naho ntidushobora kugenda yo tutanditswe naho nyene iyo liste ntishobora kuboneka nico kibazo dufise
nga niho twiyandikishirije muga dushitse ngaho batubwira ngo ni mu kigobe aho mu kigobe nta naho tuzi kuko twiyandikishirije nga hanyende batubwire ikuntu twoja mu kikatana déplacement dufise bamwe nta aho tuzi
mu mugwi ujejwe amatora mu gisagara cha Bujumbura bemeje ko ico kibazo cha banyacibitoke bakizi ko habaye ingorane mu gusohora intonde z'abiyandikishije bamwe basanga babanditse ko bazotorera mu kigobe Terence Bizimana arongoye mu gwisepi mu gisagara cha Bujumbura akaba yabasavye kwigora bagashika aho babwiwe kugira batore nayo kubiyandikishije ruguru yabwiye ijwi rya Amerika ko hari ibiragwa kugira batorere muri ico kibanza Icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu we yatoreye ku ishure ryisumbuye rya zone Nyakabiga Gaston Sindimwo yemeje ko yakoze umurimo wo gukunda igihugu yashimye ko amatora ari kugenda neza mu gihugu acamenyesha ko leta iza kwemera nibiza kuyavamo
uravye ingene imyamamazo yagenze uwa yego yarigishwa shatsi uwa oya yarigishwa shatsi uno munsi rero nuko abarundi bo bene ijambo baza kudushikiriza ico bagomwe kandi twebwe muri leta icyo arundi aza gushikiriza nico dukorerako
haba mu bantu ko bugisagara cha Bujumbura hagati mu gisagara no mu buraro kose aho twaciye haboneka abarorerezi bake kuko nk'imigambwe haboneka abarorerezi ba CNDD FDD umugambwe uri ku butegetsi hamwe na burunani rwa mizero y'abarundi gusa mu gihe no mu mashirahamwe yigenga hibonekeza make Eric Nsengimana arongoye AJAP rimwe muri ayo mashirahamwe yemeza ko aho ishirahamwe giwe ryaciye byagenda neza kuko n'agakosa kaboneka kataka kosogwa asaba ko atavyegeranyo vy'ikinyoma vyokogwa n'abataje kuraba ingene ibintu biriko biragenda
aho maze guca hose ndahabona CNDD-FDD tukabona amizero y'abarundi nta yindi migambwe ndabona ku ma biro de vote n'amashirahamwe simeshi cyane kuri tere no vuga nti umuntu aze gutanga raporo y'ikintu yakoze kuri tere tube abapatriote dukunda igihugu umuntu yibereye muhira ntabariko yandika raporo y'ibintu atari karabona kuri tere
igikorwa cy'itora cy'ukwemeza cyangwa guhakana ibiriza shingiro y'u Burundi rinyanyuye rirangirana n'uyu munsi wa kane abanyagihugu baje gutora barangiye hatago gukigikorwa cyo guharura ivyavuye muri iyo tora ku mabiro yose mu bibanza byose iyo tora ryabereyemo ivyo navyo bicahishikanwa ha mu migwi ya makomini jeje gutunganya amatora imbere y'uko bishikanwa ku gwego gw'intara no gw'igihugu mu gisagara cha Bujumbura Remonzimana ijwi rya Amerika.
Remo urakoze noneho tugiye mu ntara ya Muramvya turi kumwe ku murongo wa telefone n'umunyamakuru wacu Diane Ndonse wakurikiranye kamara mpaka rero muri iyi ntara ya Muramvya. Diane wiriwe neza?
Wiriwe neza Thomas.
Wabonye itora ryagenze gute?
Muri rusangi bisa n'ibyagenze neza uretse ko hari bamwe mu banywanyi bo mu runani Amizero y'Abarundi bavuga yuko bafashwe barahagarikwa batandatu bafungiwe mu gasho k'igipolisi ku mugwa mukuru w'intara ya Muramvya. Bamwe muri abo rero bakaba bagirizwa yuko hari uwo ngo waherekeje imodoka iriki ibya kwiyamamaza mu matora igitega mu gihe cy'imyamamazo. Hari n'undi yagirijwe yuko yashyitse ku biro by'itora hakiri kare cyane bikavugwa ko bataba bamenye igituma ayo makuru. Mugabo tukaba twayahawe na nitwa Bizimana Cyril yahagarariye amatora ku rwego rw'intara ku ruhande rw'Amizero y'Abarundi Rubangona Agatongwasa.
Ye hanyuma abantu b'indorerezi bo harabari baharise kuko nka Remonzimana atubwiye yuko mu gisagara cya Bujumbura abantu b'indorerezi bo bari bacya gusibye gusa ba CNDD na Amizero y'Abarundi aho bye muri murano bya aho wageze byari byifashe bite?
Ego abarorezi barimo uretse ko batari ku rugezo rusanurungana hanini hari haviriye abo muri CNDD FDD bo mugambwe uri ku butegetsi kuruta abo muri Amizero y'Abarundi aho washobora gusanga muri batanu harimo umwe mu Amizero y'Abarundi cyane harimo uwundi umwe gusa ho mu mashyirahamwe nka Onelope na Foricon. Thomas kimwe no kumenyesha nuko muri zone Bugarama iyo muri komine ya Muramvya nuko ahanini ngo abo mu Amizero y'Abarundi bashobora kuja guhagararira aya matora nkuko byari bitegekanijwe ku biro by'itora ku mabiro by'itora bari bategekanije kuja kuyahagararira bivuye ko bagiriwe iterabwoba n'abo mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD bagaca bahagarika n'ibyabaranga bihagarira ngo bajye gukoresha ibikorwa.
Diane Ndose urakoze nibutse abatwumva yuko wakurikiranye kamarampaka uko yagenze muri Muramvya.
Yego ariko Thomas ndabimenyeshe kandi yuko ayo makuru nibwo ariko twarondeye urongoye CEPI ku rwego rw'intara ya Muramvya yavuze ko adashaka kuvugana n'icyo cya Amerika ata makuru ashobora kuyiha. Ni kuvuga ayo makuru nayo ku ruhande rw'Abarundi gusa ariko abantu bafatiwe ku biro by'amatora ntitwashobora kuronka umucukuyi.
Reka noneho tuze gufatanya tuze kureba n'abandi bategetsi bagira icyo bavugaho. Urakoze.
Murakoze yego.
Muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Tutararangiza kubirebana n'aya matora ya kamarampaka mu Burundi ku itegeko nshinga rivuguruye, tukabamenyesha ko kubirebana no gutora ku Barundi bari mu mahanga, Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga ya Canada yangiye ambasade y'u Burundi gufungura ibiro by'itora mu mazu iyo ambasade ikoreramo nk'uko yari yabisabye. Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga ya Canada yabimenyesheje ambasade y'u Burundi muri Canada mu ibaruwa yayandikiye ejo bundi ku itariki ya 14 y'uku kwezi. Noneho tujye mu Rwanda. Umucamanza mu rukiko rukuru i Kigali yapfundikiye ubujurire bw'urubanza rwa Leopold Munyakazi uburana ibyaha bya genocide. Umushinjacyaha asaba gushimangira igihano cy'umucamanza wa mbere Munyakazi akaguma mu buroko bwa Burundi uregwa n'umwunganira mu mategeko bo basaba ko Munyakazi agirwa umwere akarekurwa. Ni inkuru ya Eric Bagirubusa.
Iriburanisha rifundikira urubanza rw'ubujurire bwa na Leopold Munyakazi aburanamo n'ubushinjacyaha ibyaha bya genocide mu rukiko rukuru ryaranzwe cyane n'impaka ndende. Ubushinjacyaha bwatangiranye ijambo bwa nenza batanga buhamya bashinjura Munyakazi ko bavuga ibintu batabonye kandi batumvise. Bwavuze ko bashinjura no ku matariki bavuga ko baboneyeho Munyakazi kayenze bikekwa ko ariho yakoreye ibyaha habanye nawe nyirubwite yemerera. Ubushinjacyaha bwavuze ko batanga buhamya bose ubuhamya bwabo butashingirwaho. Bwisunze ingingo z'amategeko busanga butafatwa nk'ikimenyetso keretse habaye hari ibindi bimenyetso bubushyigikira. Bwashinje Munyakazi kuba gatozi mu gutanga amabwiriza yo gukora genocide no kuba gatozi mu gukora genocide. ubushinjacyaha bwavuze ko abatangabuhamya babwo barega Munyakazi bose bahuriza ku nama yabereye ku kibuga cy'amashuri Kirwa yakurikiwe n'ibitero byahitanye Abatutsi. Maitre Denis Micombero wunganira Munyakazi yabwiye urukiko ko ari rwo rufite ububasha bwo kuzasuzuma rugaha agaciro ibyavuzwe n'abatangabuhamya b'impande zombi. Yavuze ko imvugo z'abatangabuhamya b'ubushinjacyaha zose ziza neza zishinjura Munyakazi aho kumushinja. Uyu mwunganizi wa Munyakazi yavuze ko abashinja banivuguruza bagashidikanya ku byo bavuga kandi ko amategeko ateganya ko gushidikanya birengera uregwa. Bwana Munyakazi watindanye ijambo yatangiye ashima umunyamategeko we ku cyo yise amagambo akomeye kandi yubaka yabwiye urukiko. Yashimiye byimazeyo urugereko rw'urukiko rukuru rumuburanisha mu buzurire kuko rwumvisha ibyifuzo bye rumuha ubutabera buboneye nk'uko yabivuze. Yagize ati "Mwanjyanyeho bikekwa ko nakoreye ibyahikirwa nabonye ubutabera kumugaragaraho narindi mu baturage bangana kuriya nihagire n'umwe ntunga urutoki ku byabaye." Yarushimiye ko rwatumije abatangabuhamya ku mpande zombi mu gihe ngo umucamanza wa mbere yamupfukiranye. Yavuze ko icyo yabonye haba mu bamushinja n'abamushinjura nta n'umwe wagaragaje uruhare rwe ku byaharegwa. Munyakazi yikomye abamushinja ku buhamya bwabo bushingiye ku bumenyi buke bw'amateka ya Jenoside yabereye Kirwa. Yise abicanyi bamwe mu batangabuhamya b'ubushinjacyaha bamuregana avuga ko amategeko atabemera nk'abatangabuhamya kuko bahamwe n'ibyaha bya Jenoside. N'imvugo yakunze kurakaza bya hato na hato ubushinjacyaha bukavuga ko Munyakazi yagombye kubagaragaza ibyemezo by'inkiko z'abahannye. Munyakazi yavuze ko batangiye ubuhamya mu muhezo bakoreye icyo yita kubakingira ikibaba mu nyegamo. Batinye gutangira ubuhamya mu ruhame nge mbibonamo umuco mubi bihicyanze ikinyoma kandi bikurura amatiku. Urwitwazo rw'umutekano nta shingiro rufite bisebya n'inzego z'umutekano. Ibyo bavuze n'ibyo bakoze babikoze kumugaragaro nta utabazi. Ayo namwe mu magambo anenga bamushinjure ngo yabwiye umucamanza. Nimvugo nayo yazamuye uburakari ku bushinjacyaha maze busaba ubwubahane mu rukiko buvuga ko ubwo batangaga ubuhamya Munyakazi yagombye kuba yarabivuze. Umucamanza bwana Antoine Muhima yasabye ituze ku mpande zombi avuga ko ntawe byagirira akamaro mu kwihanukira no gukoresha amagambo akomeye kuko ngo sibyo bituma urukiko rumenya ukuri. Urukiko rwabajije Munyakazi kumbunda abatanga buhamya b'impande zombi bahurizaho ko yarayitunze Kayenzi. Yavuze ko na mbere yuko ava mu gihugu yari yarasobanuye inzego z'iperereza rya gisirikare inkomoko y'iyo mbunda. Yavuze ko kubera ibitero bitandukanye interahamwe mugabagaho ubutegetsi bwari bwaramuhaye imbunda yo kwirinda n'umuryango we kandi mu buryo bwemewe n'amategeko. N'imbunda baba bamushinja n'abamushinjura bemeza ko nta kibi yayikoresheje. Hari kandi video Munyakazi aregejwe ikubiyemo amagambo yavugiye muri Amerika ubushinjacyaha buvuga ko yahakanaga kanapfobya Jenoside yakorewe Abatutsi. Ni video impande zombi zemeranya ko bitari ngombwa kuyumvira mu rukiko bitewe n'ibisobanuro byayitanzweho. Munyakazi aravuga ko ijambo ryatinzweho yavuzemo ari ubutati kandi ngo nta jambo na rimwe rihakana cyangwa ngo ripfobye Jenoside. Yavuze ko yari kumwe n'abandi bahanga n'abashakashatsi barimo bungurana ibitekerezo ku nyito ya Jenoside yakorewe Abatutsi, wasanga hakoreshwa ijambo ubutati aho gukoreshwa inyito ziri mu ndimi z'amahanga. Yasobanuye ko ubutati ari ukurenga ku gihango kandi ko Abanyarwanda bakoze ibyaha ndenga kamere bivuze ko batatiye igihango cy'ubuvandimwe mu nzego zose. Ati "Nabivuze ndi muri Amerika kandi amategeko yaho arabinyemerera." Ubushinjacyaha bwanzuye busaba urukiko kuzita ku byavugiwe mu rukiko n'ibikubiye mu kirego byose kandi rukazita ku byakozwe n'umucamanza wa mbere maze rukazagumishirizaho Munyakazi igihano cy'igifungo cya burundu y'umwihariko. Munyakazi nawe yasoje asaba imbabazi ku myitwarire yaho byaba bitaragenze neza mu rukiko. Yashimangiye ko nta cyaha yakoze icyo ari cyo cyose mu byaregwa. Ati "Jenoside ni ikintu niboneye sinabo wa mbere mu kuyipfobya cyangwa kuyihakana." Iby'ubutati ngo yabivuze nk'umushakashatsi kandi nk'umwarimu byemerewe. We na Maitre Micombero basabye kuzamugira umwera agasohoka mu buroko. Bwana Leopold Munyakazi yirukanywe muri Amerika mu 2016. Mu 2017 inkiko z'u Rwanda zamuhanishije igihano cy'igifungo cya burundu y'umwihariko nyuma yo kumuhamya ibyaha bya Jenoside n'ibyibasiye inyokomuntu. Ibyaha byose yita ko ari ibicurano yasohotse mu Rwanda mu 2008 nyuma y'imyaka 5 yari amaze afunzwe aza kurekurwa by'agateganyo. Hatagize igihinduka ku itariki ya 29 ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka nibwo byazamenyekana niba Munyakazi yasohoka cyangwa yagoma mu buroko. Akabagira ubusaye ijwi rya Amerika i Kigali.
Eric, urakoze. Inshuti z'ijwi rya Amerika rero nabamenyesha yuko uyu munsi Radio Amazing Grace nayo yagiye kurega mu rukiko urwego rw'abanyamakuru bigenzura na RURA, irasaba gufungurwa by'agateganyo ikongera igakora. Maze rero mutubabarire inkuru tuze kuyibagezaho ku buryo burambuye mu makuru yacu ataha. Iyi rero ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ndabashimiye cyane rwose, mukomeze mutega amatwi ibi biganiro kandi muryoherwe, murakarama.